nzamba
nzambira samirana
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sabikaze mu makuru yacu yo kuri wa gatandatu igenekeye tujya 16 gitugutu mu mwaka wa 2021 abakuru mushikirizwa na Jewe Diane nkuru nziza nayo akabazizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Buri genekezo rya 16 gitugutu uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahari ubifungurwa uno munsi ukabushitse uyu munsi bice birenga kuri 13 % by'abarundi bafungura icica ntikize tuza kubisanga mu cegeranyo cy'igisata ca unikije byo gutunganya ibijanye na kiremwa muntu oca abasirikare babiri bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba bagirizwa gukorana n'abasi b'igihugu bazira yuko batashoboye guhuza leta y'u Burundi n'umuhari gumino w'abagwanyi b'abanyamurenge bagwanira mu gihugu cya Congo twayibateguriye muri ano makuru kugwanya ibiturire mu itangwa ry'urucanco rwa COVID-19 nivyo ishyirahamwe rikomeretsa ba leta y'u Burundi ivyo tuza kubisanga mu kigabane cy'ikiganiro ku isoko cy'urunani rw'amaradiyo Inzamba RPA na Tele Renaissance tubashikiriza buri wa gatandatu mukanya inkuru imwe mukwayo sangwa ikaze
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kuba hamwiriwe nkuko nari mpejeje kubibabwira kugerekezo rya 16 bitugutu amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ibifungurwa ibice 40% by'abantu baba ku isi ngo ntibafungura neza ibyo bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru wa ONU kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe ibifungurwa Antonio Guterres atera kamo ama leta gukora uko ashoboye kose mu migambi yayo kugira ngo abanyagihugu b'ibihugu vyabo baronke n'imiburiburi ico bafungura kugira ngo bagire amagara meza tega amatwi umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres asubirwamwo mu kirundi na Beni Axel Akana
World Food Day is not only a reminder of the importance of food to every person on the planet.
Umunsi wahariwe imfungurwa ku isi, si umunsi wo kwibutsanya gusa akamaro ko gufungura ku bantu bose bari ku isi. Ni n'umunsi wo gukangurira abantu kugira bakore ibyo bashoboye mu gufungura imfungurwa zikwiye ku isi. Uno munsi ibice bya baba 40% ni ukuvuga imiliyaridi 3 z'abantu ku isi nta bushobozi bafise bwo kwiha imfungurwa zikwije ibisabwa. Inzara irikwirakwira henshi co kimwe no gufungura nabi. Ikiza cya COVID-19 naco caje gisongera isibe mu bijanye n'ubutunzi. Kubera uwo mugera abantu bagera ku 140 million ntibagishoboye kuronka imfungurwa za nkenerwa. Nk'uko icivugo c'uno mwaka kibivuga, turafise ubushobozi bwo guhindura ibintu. Ibikorwa vyacu bigaragaza kazoza kacu. Mu kwezi guheze, isi yose yarakoranye n'ishirahamwe ONU aho yize ibijanye n'ibibazo byo gufungura. Ibihugu byarifatiye ingingo zizotuma haba guhindura ibijanye no gufungura. Aho nimo kugerageza gufungura neza nuko izo mfungurwa zujuje ibisabwa zoshikira bose. Twese hamwe turafise ubushobozi bwo guhindura ibijanye no gufungura mu guhitamo ifungurwa zifitiye akamaro amagara ku neza yacu n'isi yose. Mu bijanye no gufungura hariho icizere. Kuri uno munsi wahariwe imfungurwa, twese hamwe dufate ingingo zituma dushika ku iterambere rirama rirangwa no gufungura neza n'amagara meza kuri umwe umwe wese.
Nayo igice kimwe ku ijana cy'abarundi barabura ibyo bafungura no gupfa bagapfa bishwe na kigoyi. Ni mu gihe ibice 13% by'abarundi bafungura intica ntikize biri mu cegeranyo cy'igisata ca unikije jo gutunganya ibijanye na kiremwa muntu oca. Icyo cegeranyo cyashyizwe ahabura ku igenekezo rya 4 gitugutu uno mwaka kimenyesha ko igituma ibifungurwa bibura ari ihindagurika ry'ibihe, ihunguka ry'impunzi hamwe n'ikiza cya COVID-19 ibiri muri icyo cegeranyo. Tubibaze mugenzi wacu Trifine Kaniwa.
Icyo cegeranyo cerekana ko abantu 170 by'abarundi ni ukuvuga igice kimwe ku jana bari ku rwego rwa 4, ni ukuvuga ko mu ngo bataronka ibyo bafungura bikwiye kandi mu buryo bukabije. kuri ubwo rwego abantu bagira amagara make abantu bagafa ku bwinshi nayo ibice 13 kujana by'abarundi no kuvuga umuriyoni n'ibihumbi amajana 57 bari ku rwego rugira gatatu mu ngo barafungura intica ntikize abantu bakonda bagasigara ku mutwe ibice 43 kujana no kuvuga abarundi bagera ku miliyoni 5.30 basanga ku rwego rwa kabiri kuri ubwo rwego abantu barafungura bikwiye ariko rero nk'uko icyo cegeranyo kibivuga ngo nta kindi kintu na kimwe gishobora kugugwa kuko utwo bafise twose duherera mu bifungurwa gusa kubw'icyo cegeranyo ibituma hari abarundi baburi byo gufungura ngo biva ku mvo nyinshi kiravuga ihindagurika ry'ibihe intara z'uburengero zagize ingorane ziturutse ku myuzurira y'inzuzi n'ikiyaga Tanganyika byatumye abantu batizabo ibikorwa bahora bakora birahagarara ihunguka ku bwinshi ry'impunzi hamwe n'ikiza cya COVID-19
tukiri kuri uyu munsi mpuzamakungu wari w'ibifungurwa nyene abanyagihugu bayaze na radio inzamba gateka kawe bavuga ko uwo munsi mpuzamakungu ushitse ataco bafise bashira ku munwa n'ubugize ngo arabironka afungura rimwe ku munsi ngo leta yari kwiye kuraba ingene iteze imbere igisata c'uburimyi ibifungurwa bigashobora kuboneka
uno munsi bijanye no gufungura neza abarundi batari bake babibaza nk'umugani uraje hirya no hino abanyagihugu biraboneka ko bashonje cyane kuko kabiri ku munsi ntibigikunda ko bishoboka ko bafungura
mu gihugu cy'urundi nta gufungura neza gukuru ntikibaho icyo bagire politiki barondera uburyo bwo kugwiza umwavu kugwiza ifumbire mu barimyi mu birimizi niho ngira tuzoheza tukaronka ifungurwa rikwiriye mu gihugu cy'Uburundi
uwo munsi mukuru birakwiye guhindaza kuko hano mu gihugu cy'Uburundi bacu nta gufungura neza dufise aya ntayibaho hano mu gihugu cy'Uburundi nibaza ko uwo munsi batona wibuka kuko abanyagihugu baragowe bariye na rimwe ku munsi atomboye avuga ati n'umunsi hoho cyagenze neza nayo ubundi hariho n'abenshi batanaronka n'ibyo bafungura
nayo impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania kuri uyu munsi wahariwe ibifungurwa ku isi baboneyeho akaryo ko gusaba abategetsi ba Tanzania gukuraho ingingo bafashe zibaburabuza mu by'ubudandaje n'uburimyi ivyo izo munzi zibivuga ko vyo bafasha akwironderera utwo bafungura dukwiye kuko ibifungurwa basanzwe bahabwa ari bike cyane ni nkuru ya Vanessa Muhiteka
ukubuzwa kudandaza kurima hamwe no gukora iyindi mirimo imwe imwe ijya n'amahera mu makambi y'impunzi ni zimwe mu ngingo zimaze gufatwa n'abategetsi ba Tanzania ibyo nazo zigatuma izo mpunzi zibeshwaho hanini n'imfashanyo y'ibifungurwa bahabwa izo mpunzi zirerekana muri ico gihe ko biba bigoye ko bafungura neza
kuronka ibiro 13 mu minsi 42 hanyuma bakabongera ko bakatubuza gukora ikindi kintu cyose cyose cyo dusahiriza kwaba kurima kudandaza ubuho badatubujije no kurima n'irengarenga karere baravuga ngo ko babujije kurima ibindi mugabo ku muntu arima n'irengarenga mugabo ubu n'irengarenga basi abana bagiye kudukira ko n'inzara bagiye kuvuga ko tubara ko kwasi
izi mpunzi zigasaba ko zotezurirwa kuri izo ngingo zifatirwa kugira birondere ibyo tuma bafungura ibikwiye
gusaba leta ya Tanzania kuyo kwifata umujisho no kuri icyo gisigo ifatareka tudasinatinya n'izarengarenga tugakorwa ntarazo tuba tugasahiriza ubishoboye agasahiriza kuri ibi bice baduha kibibutsa ko amategeko n'amasezerano yashyize ko imikono akingira impunzi kugira ngo turabe ko twubaho bukebuke basi
aho mu makambi y'impunzi amakuru avayo yemeza ko atabiro bijanye n'uyu munsi mpuzamakungu wahariwe imfungurwa byatunganyijwe kuri wa 16 Gitugutu
uburimyi n'ubworozi ngo ntibicikwije kugira ngo bitume ubutunzi bwisununura ari nacyo gituma hakenewe politike y'igihugu iboneka yo kurwanya ubukene n'umwihwezo wa Faustin Ndikumana uyo hakaba arongo ishyirahamwe Parseme agahanura ko leta muyohurumbira izindi nzira zituma ubutunzi bw'igihugu bwisununura abanyagihugu nabo bagashobora kuronka uburyo bwo gusuma gutyo inzara ikagabanuka mu gihugu kurikira
uraho hose wasanga Burundi warije ukiri mu bihugu biri inyuma cyane nk'igipimo biheruka ku gipimo cy'inzara ndi dorafi ari 40% cyari giharuro kiri hejuru mu bihugu bibonekamo inzara na insecurity ari mate no kuvuga mu bijanye n'ibi ibiribwa abantu ugasanga badafungura neza barashika 50% nibire byo gusanga abana bajya nk'arimwe ku munsi aho usaha mu bipimo baheruka basanga amakaruri ku munsi akino ari 200,000 mbwa mu bundi wasanga tukiri mu 2,600 nubwo yuko abarundi benshi badashobora gufungura gatatu ku munsi ariko kemewe n'abana ndetse benshi baje ku ishuri batafunguye mu gitondo cyo gituma usanga rimwe rimwe no guhera amashuri bibiko biraba ikirenge ikibazo rero cy'ibifungwa mu Burundi kirahari mu miryango itari mike uravye mara gashira gufungura gatatu ku munsi aba ari ibibazo n'imiburi 2 hoho hanyuma uravye rero ibiciro by'ibiribwa aho bigeze ubuhunyi bona ko biguma biduga cyane ndetse uravye mu bitaye inflation n'ivyo yite bisohorwa umusanga ibiribwa ari byo bifise uruhara runini mu kuduza ibiciro mu kuduza inflation mu gihugu cy'u Burundi n'uko ibiciro biba biri hejuru b'abarundi ntibaba bakishobora kubigura urumva rero badashoboye kubigura rero ni ya insecurity alimentaire ibandanya kuko igiciro cyo cerekana ko umuntu ashobora kuba yogura ikintu cyangwa atokigura hanyuma rero ibyembo rero cyo kugwa nuko tureze kugwiza umwimbo nyine muri ibyo by'uburimyi harakwiye icyo bita rurance economic mu politiki yo kugwanya ubukene iboneka ku buryo bagira n'iyo bya diversification dore economy kuko nuko kuba bimvira ku burimyi n'ubwo zubwoye ngo ushobora gukura ubukene mu gihugu nibaza ko hageze igihe twiyumvira ubundi butunzi twokorera ko kugira buzamura ubutunzi bw'igihugu abarundi baronka amahera abantu nisho bashobora kugura ikintu ku isoko nubwo mu biribwa bimwe twatubifise abantu bafise uburyo birashobora no kugurwa hanze aho bizimbutse bikaza bikinjira mbwa bigihambaye nuko umurundi agira uburyo agiye ku isoko agasuma ikintu ashobora kugura akandi akakirunga.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya kugomba guhunza umuhariga mino twirwaneho wabagwanye bo mu bwoko bw'abanyamurenge urwanira mu ntara ya Kivu no mu bumanuko hamwe n'inzego za leta y'u Burundi nivyo vyoba vyaratumye Prosper Ngoga z'abagabo n'abanyamurenge babiri Bruce Bahanda na Sebakanura Mutoni batabwa muri yo mpiniperereza ry'u Burundi abasirikare babiri bafashwe Lieutenant Colonel Benoit Barungura na Adjutant Chef Aristide Segaterama bagirizwa gukorana n'abasi b'u Burundi kuko bari bamaze kuvugana na Prosper Ngoga z'abagabo ari kumwe nabo banyamurenge babiri. Inkuru twateguriwe na Beni Axel Kan.
Uwitwa Prosper Ngoga z'abagabo yari yahungiye mu gihugu cy'u Buganda mu ikambi ya Nakivar yaramaze igihe azwi mu ikambi nk'ukorera iperereza ry'u Burundi. Amasoko ya Radio Inzamba agateka kawe muri bamwe mu bakozi b'iperereza ry'u Burundi avuga ko Prosper Ngoga z'abagabo yakorana vya hafi n'uwitwa Fiance Ngiyumva azwi cyane mu gisagara ca Kampala mu Buganda. Muri ico gihugu bamwita Peter Maranatha. Abakongomani babiri bo mu bwoko bw'abanyamurenge Bruce Bahanda ese Bakanura Mutoni nabo bari impunzi mu ikambi ya Nakivale mu Buganda. Ayo makuru nyene akavuga ariko ko bavuganye na Prosper Ngoga z'abagabo nk'intumwa z'umuhari ku mino twigwaneho urongowe na Colonel Makanika. Ayo masoko ya Radio Inzamba abandanya avuga ko abo banyamurenge babiri basavye Prosper Ngoga z'abagabo kubahuza n'inzego za leta y'u Burundi. Umuhari gumino twigwaneho wari kurondera ukuntu wakorana n'inzego za leta y'u Burundi mu ngwano urimwo mu misozi ikirurutse yo mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko. Uwo muhari wemereye Prosper ko nabazo cyo bafasha leta y'u Burundi kurandurana n'imizi imihari gwanya leta y'u Burundi ivugwa muri iyo ntara. Yona akaba ari umuhari Red Tabara, uwundi akaba ari umuhari FNL wa General Aloyse Nzabampema. Prosper Ngoga z'abagabo yaciye atahuka mu Burundi ari kumwe n'abanyamurenge babiri bafise ihangiro gico gikogwa nk'uko ayo makuru abandanya vyemeza mu ntango z'ukwezi guheze kw'icenda. Ayo makuru nyene havuga ko babonanye na Lieutenant Colonel Benoit Barungura hamwe na Adjutant Chef Aristide Segaterama. Intwazangabo Benoit Barungura bivugwa ko yoba yarabamenyesheje ko ico gikogwa kirengeye ubushobozi bwiwe. Igisongerezi Adjutant Chef Aristide Segaterama we yababwiye ko atoja kubasabira ijambo ari mbokoboko. Niko kubasaba ko bomuha amafaranga azogenda kuvugira ko amafaranga bivugwa ko yafashwe akirindiriye kuyaronka.
uko ari batatu Prosper Ngogaza abagabo n'abanyamurenge bahamagaye kuri telefone n'umuntu bivugwa ko ari umutegetsi wo mwiperereza bategerezwa guhurira kuri pafe bahageze baca batabwa muri yompi hari kuwa 16 ukwezi guheze ku 9 bamaze iminsi bafungiwe ahantu hatazwi kandi baborezwe igufa bivugwa ko bavuze amazina y'abari bamaze kuvugana abo nabo ni Lieutenant Colonel Benoît Barungura na Adjutant Chef Aristide Segaterama abo nabo baciye batabwa muri yompi igenekerezo ya 18 ukwezi ku 9 bagirizwa gukorana n'abansi b'u Burundi iperereza ry'u Burundi canke igisirikare ntaco barashima gushikiriza kwifatwa ry'abo bantu batanu barimwo intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi bivugwa yuko bakorera iperereza rya gisirikare
Bedi Aksera Kana turamushimiye uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko c'urunani rw'amaradiyo uyu munsi tukaba tubashikiriza kwishyiramo Oricome risaba leta kugwanya ibiturire mu itangwa gicancu za COVID-19 zaraye dushyize mu gihugu ikiganiro ku isoko cy'uno munsi mukaba mwishikirizwa na mugenzi wacu Emile Nibasumba
ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo radio Inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television Renaissance
Ku munsi wa kane niho Burundi bwakira incanco zo kwikingira umugera wa COVID-19 zingana n'ibihumbi 500 zivuye mu Bushinwa igihugu kikaba kiteze kwakira izindi mu minsi iza ariko mu gihe bamwe bavuga kwizo ncanco zitazoronka baziteza benshi kuko leta yanse gutunga nyisekeza ryo guhimiriza abanyagihugu ishira hamwe Oricom ryoryo ribona ko hazobamwo ibiturire mu kuzitanga mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 16 gitugutu mu 2021 turagaruka ku byumviro by'izo mpande zibiri muri kumwe na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze igihe incanco 500,000 zihingurwa n'ishyirahamwe ryo mu Bushinwa Sinopharm zashika mu Burundi ku munsi wa kane umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yavuze ko abazikeneye bazobanza kwiyandikisha
kwagira tubamenyeshe yuko cyambere abe nibwo bamenya ko urucanco niruje gusubirira zangingo nziza yumvikana rero yuko tweza kubandanya twikingira dukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune tukwizeza zinyangingo twama tubashikiriza kugira ngo tubandanye twikingira ko byarabonetse yuko naho umuntu aronka urucanco ntibiza ko yandura ikindi naco nuko gupima yo kubibandanya kubyerekeye abenegihugu bipfuza kuronka incanco ni kubushaka agahato karimo uzobikenera azoza yandikishe kugira ngo tumenye ababa bakeneye izo ncanjo wabonye ko zibikwa ahantu hameze neza n'ibyo kumvikana yo tujye tuzijana hariho hose turondeza bipimisha kuko keza kubikwa neza byo zofasha rero kugira ngo tumenye abazikeneye baba barundi canke abanyamahanga ba mu Burundi hanyuma tuheze ni dronse abazoba bazifuza uretse kwiyandikisha kuko tumenye abazikeneye izo musaba yuko asinya gwa rupapuro nuko shiramo impuzo amafungo y'imetere isaba nuko aronsa tagahato byo biheze azoheza ipimishe turabe ko atanduye yaranduye tumumuti hanyuma atanduye aheze aronse ubucanze
kubera ko leta y'u Burundi ibandanya kuvuga ko atasekeza ryo guhimiriza abanyagihugu izogira bamwe biyumvira kwizo ncanco zo kwirinda coronavirus zitazohurumbigwa ariko ku ruhande rwaryo ishyirahamwe Oricom ryoryo ribona ko bazokwicandagisha bazoba benshi kuko n'ubu hari habahora bajya kurondera izo ncanco mu bihugu bibanyi urongo iryo shyirahamwe gishinze kugwanya ibiturire Gabriel Rufyiri asaba leta y'u Burundi kugira ibishoboka byose kugira ngo abanyagihugu ntibakwe ibiturire
twavuze mu by'ibiturire nuko tuzi yuko abarundi benshi ubu yabaza kwicandagisha mu bihugu duhana imbibe Urwanda, Tanzania, Ubuganda, Kenya baraza kwicandagisha yo. Murazi ku bihugu byinshi ku isi no munsi bitemera ko abanyagihugu bibindi bihugu baza batamaje kwicandagisha. Ibyo murabizi n'uko biziko biko bigenda. Rero benshi bazoronderizo mpapuro. Bamwe bicandagishije abandi bataricandagisha. Arico gituma ibintu by'igiturire, ibintu by'akamwana wa mama, ibintu by'akampinga yanje ari byo bizoca bitangura gukora ivyo nidukekeranya.
Uburundi bwiteguriye kuronka izindi cyancu zo kwikingira COVID-19 zirenga miliyoni 2 mu mpera z'uku kwezi nyene kw'icumi. Urucancu ruva mu Bushinwa ruheruka gushika mu gihugu umuntu akabagwiteza kabiri. Hagati y'incancu 2 hagategerezwa guhera ikiringo kiri hagati y'indwi 3 na 4 kubw'igisata cya ONU kijejwe amagara y'abantu OMS. Aha kabari naho ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 16 gitugutu mu 2021 kigarukiye. Mwakoze kudutega 2 mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubuta
cyari ikiganiro ku isoko.
Mugusozera no makuru y'uyu munsi tubabwira makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi tukaba cyashikizwa na Blaise anije imbere.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri Nondwi tuyahere ku munsi wo kwibuka imyaka 60 iheze umugama Rudoviko wa Gasore yishwe. Nkuko byandikwa mu kinyamakuru iwacu umugambo w'abadasigana iprona uvuga kugiye kwitwarira igihugu c'Ububirigi ku ruhare ico gihugu coba caragize mwiganagurwa ryuharaniye ukwikukira ku Burundi. Umugambo wa Rudoviko wa Gasore kwiganekerezo rya 13 gitugutu aho wibukwa imyaka 60 iheza gandaguwe. Umukuru umugambwe iprona Olivier Nkurunziza yavuze ko naho hari urubanza rwaciriwe abakekwa ko bakoze iryo bara abariteguye bo ngo ntibarakogwa ko akibaza ko Ububirigi buvise mu ruhara kuko bwari mu batware bico gihe. Kubwa Olivier Nkurunziza igihugu c'Ububirigi cari gikwiye gusaba ikigongwe abarundi kuko cabikoze kuvyerekeye igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubijanye n'urupfu rwa Patrice Lumumba. Nkuko tubisoma mu kinyamakuru iwacu userukira igihugu c'Ububirigi mu Burundi Alain Van Gogh avuga ko Uburundi bufise ubwo burenganzira bwo kwitwara akerekana ariko ko Ububirigi ico bumaze gukora ari ukwereka umushakashatsi wese avyipfuza ibitabo byose birimwo akahise hagati y'ico gihugu n'Uburundi. Arongera akavuga ko inama nshingamateka y'Ububirigi yashizeho umugwi ujeje kwiga gutohoza akahise hagati y'Ububirigi n'Uburundi Urwanda hamwe mbere n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu byerekeye amagara y'abantu ico kinyamakuru iwacu cyandika ko urucancu rwo gukingira umugera wa COVID-19 rugiye gutangura gutangwa mu Burundi. Icancu zigera ku 500,000 ziramaze gushika mu Burundi kuva kuri uyu wa 4 igenekerezo rya 14 gitugutu. Uburundi rero ngo bugiye gutangura gutanga urucancu nk'uko biriko biraba mu bindi bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Tade Ndikumana kuri uwa 2 yabwiye abamenyeshamakuru ko izo ncancu 500,000 zo mu bwoko bwa Sinopharm zatanzwe n'igihugu c'Ubushinwa. Abazocandagwa ubwa mbere ngo ni abakora mu gisata c'amagara y'abantu hanyuma abafise ingwara zidakira n'abageze mu zakuru barenze imyaka 60 kandi ngo hazocandagwa uwuvyipfuza ngo ntagahato kazoba karimwo. Ku byerekeye urwo rucanco ikinyamakuru SOS Media kiragaruka ku gihugu c'Ubushinwa catanze iyo mfashanyo y'urucanco. Dusoma muri ico kinyamakuru ko userukira ico gihugu mu Burundi mu Fason Jiang Ping umunsi wo gutanga iyo mfashanyo yamenyesheje ko intumbero ari gukomeza imigenderanire myiza hagati y'igihugu ciwe c'Ubushinwa n'ibihugu vya Afrika. Ati leta y'igihugu ciwe yariyemeje gufasha ibihugu bikiri kure mu byerekeye iterambere n'Uburundi burimwo mu kubironsa urwo rucancu. Muri icyo gisata cy'amagara y'abantu nyene ikinyamakuru ABP Info cyandika ku ntara ya Cankuzo muri kino gihe yugarijwe n'ibibazo bitari bike. Mu nama iherutse kuba yo kurabira hamwe ingene igisata cifashe mu ntara yose muri rusangi urongoye iyo ntara y'ubuvuzi Jean Gedeon Maniratunga yavuze ko iyo ntari ifise ingorane zijanye n'ubukene bw'abaganga n'abaforoma, ingorane y'imiduga yunguruza abagwayi bita rusehabaniha n'iyindi miduga ifasha mu kazi ka misi yose. Aho ngo hiyongera ko ubukene bw'amazi ku mavuriro amwe ubwo bukene bw'amazi ngo bushobora gutera ingwara zijanye n'isukurike. Umuyobozi w'amagara y'abantu muri iyo ntara yaranavuze ingorane z'ubukene bw'ibikoresho byo gutuma tumana k'amakuru navyo ngo bigatuma amakuru adashika neza ku biro by'intara y'ubuvuzi. Iyo ngorane ngo yibonekeza cyane cyane ku mavuriro yegereye umupaka Urundi buhana n'igihugu cya Tanzania, aho usanga bigorana kuronka umuhora wa internet. Amakuru yanditswe ku Burundi muri Nondwi ni hano agarukiye. Mwari kumwe na Blaise Nije imbere, mugire weekend nziza.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Tongaha duciye dusozera makuru yacu yo kuri wa gatandatu. Dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya ko twumviriza Diane Nkurunziza akabarije na yabashikirije. Mugira ibihe byiza aho muherereye naho ubutaha.